ikiganiro yaga ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu isange Uvira Rusenda Murongwe Baraka Fizi Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Bagenzi bakunze ikiganiro yaga mukubika na burindwi ndabaramukije nonge ndabahanikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Duhere kino kiganiro cyacu kuri ino nkuru ivuga igenzura mu makambi impunzi z'abarundi ya Murongwe na Rusenda ku byerekeranye n'abipfuza guhunguka bibavuye ku mutima. Iryo genzura rikaba ryatanguriye i Murongwe ku igenekerezo rya munani myandagaro 2019 abikabandaniriza mu ikambi ya Rusenda aho abashika amajana 390 biyagiye na bene iryo genzura bakaba baragerageje kuvuga uko biyumvira ku bijanye n'ihungurwa. Kubwa Gabriel Nzazu wa HCR avuga ko iryo genzura rije kugira ngo boroherwe mu gutegura integuro y'umwaka wa 2020 ushira 2021. Haruhande y'uguhungurwa hari ubundi buryo bubiri burama buri mu masezerano ya Geneve avuga kubijanye n'impunzi nko guha ubwenegihugu n'igihugu cyabakiriye ndetse no kwimurirwa mu kindi gihugu. Tukiraho mu Rusenda ishirahamwe HCR amashirahamwe bakorana ndetse n'abaserukira impunzi baratunganije inama kuri uyu wa kane igenekerezo rya munani myandagaro 2019 kubijanye n'itunganywa ry'ubuzima bw'impunzi mu ikambi ya Rusenda. Umutekano, amagara, indero, integuro y'ukwibeshaho n'ibindi bikaba ari byo byayagiwe muri iyo nama. Ukutamenya kw'ibihe by'imihango, kubura ibikoresho bihagije by'isuku, ukutitunganya neza kw'ibigo by'ubuzima n'ibindi biri mu ngorane abakenyezi bahura nazo igihe bageze mu bihe by'imihango mu ikambi impunzi y'Abarundi ya Rusenda. Ibyo bikaba byagarutswe ko n'ishyirahamwe FAPE Femmes Artisanes de la Paix itariki indwi myandagaro mu gihe bariko batanga icyegeranyo cy'igenzura ryakozwe n'iryo shyirahamwe ku bijanye n'isuku mu bihe by'imihango. Dukurikirane Mangwa Malix ajejwe ibikorwa muri iryo shyirahamwe.
Nous venons effectivement de présenter le rapport d'enquête sur la gestion de l'hygiène menstruelle.
Duhejeje gushyira ahagaragara ibyavuye mu matohoza ku kugenda abakenyezi bakora isuku iyo bari mu butinyanka. Amatohoza yatweretse ibintu byinshi twashyize mu mico itanu mikuru mikuru. Ubwa mbere hari ukutamenya ku bakenyezi kwikiringa ubutinyanka bumara. Hariho n'ikibazo cy'ibura cy'ibikoresho ku bakenyezi bwo kwifashisha iyo bari mu butinyanka. Hariho n'ikibazo cy'utuzi twasuguye umwe tudashemeye cyangwa tutafise ibikoresho umukenyezi yo kwifashisha iyo ari mu butinyanka. Hariho n'ibijanye n'imico ndundi mu gihe umukenyezi cyangwa umwigeme ari mu butinyanka.
Constaté notamment l'insuffisance des connaissances sur l'hygiène menstruelle mais aussi la mauvaise
kuri bibazo byose twashikirije cyane cyane cyo kugira ubumenyi buke mu byo gukoresha isuku bari mu mihango no kubikora nabi. Twebwe turishira hamwe duharanira agateka kanzi na mukenyezi tugiye gusaba amashira hamwe afashe impunzi cyane cyane HCR AIDS CNR n'andi mashira hamwe afatanye ibikorwa. Ariko kubijanye n'ubumenyi buke mu mgambi wacu haradekeganijwe itangwa ry'inyigisho ku isuku ryo mu butinyanka twaranagutanguye
à la gestion de l'hygiène menstruelle et que nous avons déjà commencé. L'hygiène menstruelle ou la menstruation, c'est une vie.
Isuku y'umukenyezi ari mu butinyanka nibwo buzima bw'umukenyezi. Kugira iryo suku n'uburenganzira bwiwe, ubwo burenganzira twese dutegerezwa kubukurikiza. Nico gituma dusavye amashirahamwe akorera mu ikambi eka n'abakongomani bakiriye impunzi gukoresha ibishoboka byose kugira ngo umukenyezi w'impunzi yo mu Burundi aronke uburyo bukwiye bwo gukora isuku mu gihe ari mu butinyanka.
Bien tenir la gestion de son cycle menstruel.
Abagize ishyirahamwe ry'umusaraba utukura Croix Rouge mu territoire ya Uvira guhera ku igenekerezo rya kabiri myandagaro bari n'umurongozi mushasha. Umushingantahe Thomas Bidaha yatorewe kuri ubwo burongozi mu nama ya bose yabereye mu isange. Ubuserukira iryo shyirahamwe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko na wene akaba yari yahigereye.
Ku bw'umushingantahe Desire Yumama Cumi arongoye ishyirahamwe ry'umusaraba utukura ku rwego rwa provinsi ya Kivu y'ubumanuko avuga ko iryo koraniro ryari ryimirije gutora inzego ryabereye mu gisagara cya Sange inyuma y'aho leta itoreye itegeko rihindura igisagara cya Uvira ubu kikaba ari umuji. Iyo akaba ari nayo impamvu yatumye bakorana nabo vyega ngo batore umuyobozi mushasha azotunganya ibikorwa vy'iryo shyirahamwe mw'ico gisagara. Uyo muyobozi mushasha akaba kuriwe n'uwarasanzwe atwara karere kose ka Uvira, akabana nyavuga ko mukurindira ko bahitamwo aho bazoshira mu buryo buhoraho ibiro vy'intwaro y'iryo shyirahamwe ku rwego rw'akarere, babaye barahitamo gukorera mu biro vyabo biri mu gace ka Sange. Umuyobozi mushasha aserukira uwo muji wa Uvira avuga ko yiteguye gukorana neza n'iryo shyirahamwe.
Je mumboko aho havugwa ihagarikwa ry'umusuma yahora yiba akoresheje ibigwanisho bicira umuriro, nawe akabari uwitwa Bahati, aho yahora ateze umutekano muke mu ikambi ya Rusenda no mu ibarabara nimero 5 kuva Rweba ugenda Imakobora. Uwo musuma yafashwe n'igisirikare cha Kongo gikorera mu ikambi ya Rusenda kuwa mbere igenekerezo rya 5 Myandagaro mwaka wa 2019 mu kigwati cha Lulinda. Idonido na Thomson Unji twaisiguriwe mu Kirundi na Emable Kavunja Paul.
Uwo musuma yikiye kwa kwibishinkoho ava mu mijyango y'abakongomani yakiri impunzi z'abarundi yafashwe kuyo wa mbere igenekerezo rya 5 Myandagaro, akaba yaciye arungikwa gufungirwa imboko mu ntumbero z'amatohoza. Ashitseyo hakaba haciye hatunganywa inama yihutirwa yiga ico kibazo yahuje umuhanuzi mukuru w'umutekano muri segiteri, umwami aserukira groupement y'abasimunyaka y'uburaruko n'umutware aserukira agacimbiri ka Rulinda. Inyuma y'iyo nama bafatikanije n'igipolisi cha Kongo gikorera mu ikambi ya Rusenda, bakaba baciye bemeza ko umusore yazwi ku izina rya Bahati akaba ari umwe mu basuma bagize akagwikarongo we n'uwo bita Oredi gasanzwe kagisibije mu mpunzi z'abarundi kakiba ahanari yakwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 5 no ku kiyaga cha Tanganyika. Ivyo bikaba byemezwa n'igipolisi. Ako kagwika kaba kaheruka kwiba kumwe wa Rusenda na Rulinda ibikoresho bitandukanye by'ibipe indwi harimo imoteri 3 zikoreshwa mu burovyi. Mu gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza, umwami Asumani arongoye groupement y'abasimunyaka y'ubura aruko asaba abajejwe umutekano kugo rubanza gocha gongururizwa muri sentare nkuru kugira ngo hacibwe urubanza rubereye. Nayo abajejwe umutekano bavuga ko nubwo biruko bagiye gushishikara bakora amatohoza yimbitse imbere yo kumushikiriza ubucamanza.
Turangirize mu gisagara cha Baraka aho uwitwa Bulanga Alimas Tata Zahisilelwa asaba abatuye isi na cane cane abanyafrika kumwemera no kumusenga nk'Imana yabo ya gatatu. Uwo yitangaje ko ari Imana yabitangaje ku igenekerezo rya 2 Myandagaro 2019 aho bariko bahimbaza isabukuru ya 36 y'ivuka gishengero rya 3 Malikia wa Ubembe mu gisagara cha Baraka. Umurindi w'abamwemera baje bava muri Tanzania, mu Burundi ndetse na Kongo barahamagarira abandi yuko boyoboka iyo mana yabo yirabura ikomoka muri territoire ya Fizi.
Imbere y'abayoboke bayo bari baturutse mu bice bitandukanye byo muri Kongo, Burundi na Tanzania, Imana yitwa Gurange Alimasi Tata Wahiserewa yari yitavye igikorane cyo guhimbaza imyaka 36 isengere rya 3 rya Malikia wa Ubembe ritangiye.
Kiringo cya mbere hari Imana Data yaje mu izina rya Musa. Kiringo cya kabiri haza Imana Mwana ari mu izina rya Yesu Kristo. Ubu rero hari Imana Mutima Mweranda mu izina rya Tata Wahiserewa.
Abarundi bavuye mu gihugu cy'u Burundi baza kwifadikanya n'abanyu ba Kongomani bayoboka Imana yitwa Burange Tata Wahiserewa, babicishije mu ntambo ndetse n'imbyino baratambiye Imana ikijwe n'abakomerongo n'abandi baserukiye batuye isi usenga Imana yirabura. Abayoboke babwiye Uganda rwacu kuri uyu wa 5 genekezo rya 2 Myandagaro ku isi yose ikwiye kwemera Imana ya gatatu Tata Eserewa kuko ari mutima mwiranda barundikiye.
Icyo nabwira abanyafrika ku Imana twamenye nuko boshobora kumenya Imana mu butatu bweranda kandi Imana mu muntu.
Anorite Sayimana mwe mu Burundi baje baturutse i Burundi yabariye Uganda rwacu ko abantu bose hamwe bwo kwemera Imana Tata Eserewa ikibicho zimanga na kwisi ya Rurema.
Abantu baramutse basenga Imana dusenga ya Tata wa Eserewa ikibi cyose kizohera. Ibibi ibw'ubwicanyi, busambanyi, ubusuma, uburozi ngira nta uzoba yiyumvira ku cyongo. Ibi byose byohera.
Imana ivuka muri territoire ya Fizi bisabana n'umugore. Ivuga yuko isi yose yari kwiye kuyisenga kuko ari Imana ya gatatu yabayeho nyuma ya Musa na Yesu. Ni Imana yirabura kuko Imana z'abazungu harimo Musa na Yesu zitakiriho.
Nino kuri no nkuru y'uwo muntu yigize Imana turangirije ko kiganiro cyo kuri uno munsi mwagiteguriwe na Hasani Shabani afatikanije na Marisha Ninahazwe bose kubari kubahagarikizi ya Emmanuel Ntirampeba Jewe Alexandre Bizimana kibashikirije nabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu na ubutaha.